Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Iradio ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dusamiranira i Washington DC. Baramukije inshuti mwese bagenzi mudutse amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki imwe y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2015 muri kumwe na Alphonse Ndayikengurukiye aremesheje ibiganiro byo muri kino gitondo turabahaye ikaze
uwo muhungu yari umwana wa mwene wacu uwo mugore wiwe yari mukazana wanjye ngeze ngaha numva ngo yishwe na gerenade kandi iyo gerenade yapfutse hirya y'ejo.
Uyo ni umubanyi w'uwo muryango wishwe aratangazwa n'uko hari abantu bamaze iminsi biciwe mu nzu ababanyi babo ntibabimenye. Iyo nkuru n'izindi zo mu biyaga binini ni mu kanya. Ariko reka tubanze twumvirize Aloyse Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Amakuru tuyahere muri Burkina Faso aho leta ya Burkina Faso yifata kibanza iriko iragerageza kugondoza General Gilbert Diengere ubu yahungiye mu buserukizi bw'igihugu kitaramenyekana ngo yishikane ku butegetsi. Abamenyesha amakuru bitororokanirizo ry'amakuru Reuters bavuga ko ashobora kuba yahungiye mu buserukizi bwa Vaticano. Leta yifata kibanza yamenyesheje kandi ko igisirikare cya Burkina Faso cyafashe ikambi yari yashatse gutembagaza ubutegetsi mu ndwi iheze inyuma y'ingwano yamaze umwanya muto. Bamwe muri abo basirikare bari banse gusubiza ibigwanisho nk'uko bari babitegetswe n'ibiro bikuru by'intwaramiheto vya Burkina Faso. Muri Syria, sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna basi Ash Carter yamenyesheje ejo ku munsi wa gatatu ko ibitero by'indege Uburusiya bwagavye mu gihugu cya Syria bitoba byari bitumbereye abagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamiste. Muri ivyo bitero vya mbere byagizwe ku ntara ya Homs, Uburusiya bwamenyesheje ko intumbero yavyo kwari gutera abagwanyi ba leta ya Islamiste bari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad asanzwe acuditse n'igihugu cy'Uburusiya. Sekretari Ash Carter abona ko Uburusiya buvuga indimi zibiri zitandukanye. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna basi yemeza ko kugira umuhari wa leta ya Islamiste ugwanywe neza ari uko Perezida Bashar al-Assad yova ku butegetsi hakajaho leta mfata kibanza. Yamenyesheje kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izobandanya ibitero by'indege ku ruhande rwayo bwite muri Syria ko itazokurikiza ivyo Burusiya buriko burayisaba ngo ntibakoreshe ikirere kimwe. Muri Afghanistan naho indege z'ingwano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabandanya gufasha igisoda cya Afghanistan mu rugamba zirimo rwo gufata igisagara cya Kunduz abanywanyi b'abatalibane bigaruriye mu ndwi iheze. Colonel Brian Tribus, umuvugizi w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nacyo kirongoye urunani rw'ibihugu bifasha Afghanistan, yamenyesheje ko ku munsi wa kabiri indege z'ingwano zagize ibitero bibiri kugira ngo ziremeshe ingabo za Afghanistan zari ko ziragwana n'abatalibane bagwanya leta ya Afghanistan. Ibiro by'iperereza vya leta ya Afghanistan vyamenyesheje ko muri ivyo bitero by'indege umutalibani asanzwe ari cegera cha guverner muri ico gisagara cha Kunduze ari kumwe n'abandi 15 bahasize ubuzima. Abatalibani bo bamenyesheje ku munsi wa gatatu ko Abdul Salam Akhunde, iryo niryo zina ryiwe, ataguye na gato muri ico gitero. Ibiro by'ishirahamwe mpuzamakunguni bikorera aho muri Afghanistan navyo bivuga ko iyo ngwano imaze guhitana abasivile bashikijana, abashika 600,000 nabo barataye izabo barahunga. Amakuru ku bijyanye n'amagara y'abantu, ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu ku isi OMS ejo kwa gatatu cyaramenyesheje ingingo nshasha ryafashe mu rugamba rwo kugwanya ikiza sida ngo umuntu wese yipimishije bagasanga yaranduye uwo mugera azoca shigwa ako kanya ku miti ifufahaza. OMS ivuga ko kubituma umuntu azobandanya kubaho OMS ivuga ko bizotuma umuntu azobandanya kubaho bisanzwe atagwaragurika kandi bigabanye cyane ko ashobora kwanduza nabandi. Ingingo ya OMS yari isanzweho kugeza ubu yavuga ko umuntu yanduye sida yasabwa gutangura gufata imiti ifufahaza abasirikare b'umubiri wiwe bamaze kugabanuka ku buryo bugaragara. Ubu rero ntibikiri ngombwa gutegereza kugeza aho amabwiriza mashasha azotuma ibitigiri by'abafata imiti ifufahaza byiyongera cyane bive ku miliyoni 28 bishike ku miliyoni 37 ku isi yose. Ku mugabane wa Buraya, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon yasavye amakungu ejo kwa gatatu ko botorera inyishu ikibazo cy'impunzi zigana umugabane wa Buraya bakoresheje umuti w'ikigongwe n'ubukerebutse.
Turagukengurukiye aroyeze ku makuru ejeje kudushikiriza. Uratuma hafi ariko uze kuduha incamake y'amakuru dushikirije mbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo muri kano gatondo. Reka twibutse mwebwe mwese muri ko muradukurikira ko muri ko murumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Dusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murashobora gukurikira ibiganiro byacu muri bu Burundi mutwumviriza kuri FM 94 ibice 9 no kuri FM ibice 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Reka tubandanize amakuru yo muri kano gatondo mu Burundi. Mu ntara ya Kirundo, ibiziga by'umugabo n'umugore wiwe byaratowe ku munsi wa kabiri ku mutumba wa Muramba, komine Kirundo, ni mu ntara ya Kirundo nyene. Mu gipolisi bavuga ko batewe grenade ku munsi wa gatandatu heze n'abantu bataramenyekana. Kuri inkuru reka dutega amatwi Jean Bosco Ndarurinze numenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Kirundo.
Nzisabira Gerardo batazira gishunguri n'umukenyezi wiwe Tegineza batazira mvuguta nibo baraye batowe ibiziga mu nzu yabo ku buriri ku mugoroba w'uwa kabiri ni ku mutumba Muramba muri komine Kirundo. Umushikiriza amanza n'urongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo bavuga ko biboneka ko batewe grenade mu gihe byumvikana ko ibiziga byabo byari bimaze kononekara. Abanyagihugu bo mu micungararo bavuga ko bumvise grenade yaturitse ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ariko babura aho iturikiye. Mu miryango yabo bahisi batangazwa n'ingene bari basanzwe bakikijwe n'amazu menshi ariko habura n'umwe avuga ko yumvise ko iyo grenade yaturikiye kwabo banya kwigendera.
Uwo muhungu yari umwana wa mwene wacu, uwo mugore wiwe yari mukazana wanjye. Ingeze ngaha numva ngo yishwe na grenade, kandi iyo grenade yavuze hirya y'ejo ku wa gatandatu.
Ariko ntibemeza cyane ngo bahakane ko ari cyo yoba yazize.
Twaraho twararabye ibi bintu bya berengaha abari ngo ngoya ikintu yoba yazije mukaye yari umupfumu gaye sinzi ko abameze ko sinzi ko yoba ari umurembwa yari umupfumu gusa ariko je sinamugeze uburozi.
Hari abantu bamwitogera ngaha?
Nta n'umwe.
Zuba barumaze kuza kumwitura?
Naho neza nyine urakwitura yega yari mutama nyine urumva nta kundi byaba byabaye none yaterenka nyine none muga nta muntu iyo mwageza ko yahora yica abantu.
Pierre Claver Murengera Ntwari umukuru w'umutumba Muramba ati natwe twaguye mu gahundwe twumvise urupfu rwiwe.
Ubwo je nanjye naguye mu gahundwe kuko kuva mwino mese kuva uyu mese cyane mbese bavuga ati umuntu ayimo arageranya turavye igihe yabamaze nk'imese nk'itatu nta n'ikintu na kimwe ndumukuru w'umutumba nawe bwamenye. uyu munsi kubimenya ngo yari umuntu ngo yari yamutije akantu kagakoreshwa agasafuriya hanyuma abwira mushikiwe kugira ngo azo kamutorera agihuza gatonya bamanutse niho ngo haci haza abana ngo acangura kubona ibintu by'isazi hanyuma rero baca barahagera nabo baca baratobora ku kazi no kazi uko kameze baca basanga rero barimo bamuze gufa nyine kuko akora amazi n'ukuntu ukangira nawe uravyumva
umukuru w'umutumba muramba yisigura gutya ku myidogo y'abajyango
uyu muntu yagenda kamara nk'indwi mu gahinga umuntu atazi yari canke kamara n'ukwezi kandi nacyo gituma humbure barimo baravuga bakora hitohoza ngo kubera iki ngo mutamubona mudashobora gushika iwe ngo mumenye iyo yaragiye we bagaca bavuga ngo kubera iki ngo udashobora guharura ngo imihana yawe tujyewe kubona hari imihana yanjye bonabonye twaravuganye tuvugana yuko n'abatazi iyo gerenade y'abaturikiye uwo nawe igituma batatahageze ni ukubera ko bari baza kadakunda kubamuhira kandi bwo bashaka mu kubana babana nk'indwi nk'imwe cyangwa zibiri bakongera bagasimbagurika bakasubira kuzamara nk'indindwi batabanye hanyuma bakongera kandi bagasubirana
uburongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko amatohoza abandanya kugira hamenyekane abakoze iryo bara n'icyabibatumye abantu babiri harimo umutware nyumba kumi baraye mu minwe y'igipolisi kumvoza amatohoza aha mumenya ko ku kilometero nka kimwe gusa hakurya gato ya muri komine busoni ku mutumba warenga haraye hatewe iyindi grenade mu rugo rw'umwigisha azwi ku izina rya Arthur Nzohabonayo imana yarakinze ntaco yahitanye nubwo badashima kuvugira kuri mikro yacu mu rugo rw'umwigisha yaheruka guhunguka bavuga ko nubwo bafise ubwoba komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko bigaragara ko byakozwe n'abantu bagomba gutera ubwoba abifuza guhunguka mu bijyanye n'umutekano nyene muri ico gice gihuriramwo amakomine ya Kirundo na Busoni hazindutse haboneka abanyagihugu benshi bafise ibikoni n'imipanga bavuga ko bariko bahiga abantu bumvise ko baraye bahaciye bitwaje ibigwanisho
bari bazi neza yuko ngo ngaho hepfo ngo kukunduzenye ngo ahururukire ngo abantu bafite ibigwanisho basanga sibyo bari biteze kwirukana ureko mbona n'abanyamutara bose bari baje bavi mutara baje kurima mu mashirahamwe baciye bitahira bari bafite imbonerakure zari zifite ibipanga n'intuzenye n'ibihiri nyene
twari tuzi nyene ko baduteye twebwe twaciye tuyungurana ni kugira tuce tubarondera izo nkozi zikibi mugabo nazo twabonye baduseguriye ko bari abasirikare n'abapolisi
uburongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo aravyemeza akavuga ko babahumurije mu kubamenyesha ko bitiranije abajejwe umutekano bari ku kazi ka misi yose ko gukizura n'abagizi ba nabi mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi president Nkurunziza yamenyesheje abarundi ko ubutungane bugiye guhagurukira ikibazo cy'umutekano ku buryo bukomeye
kubijanye n'umutekano twagira turabire hamwe intambwe tugeze ko inyuma y'ukwezi kurangiye dutangarije abarundi ko dutanze ikiringo cy'amezi abiri kugira ngo umutekano ube wasasagaye mu gihugu cyose inyuma y'imigumuko yabaye mu makaritsiye amwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura ibigwanisho byinshi rero byarafashwe kandi leta ikaba isubiye gusaba uwo wese yoba atunze ikigwanisho atabirekuriwe ko yogisubiza mu maguru masha turakeje cyane inzego z'umutekano igisirikare igendereza n'abenegihugu mu kwitanga muri ico gikorwa abari mu migwi y'abicanyi batari bake barafashwe abandi nabo barazwi bariko bararondegwa twashaka kubamenyesha ko haraye hashinzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 136 ryo kwa 2024 Nyakanga uno mwaka gerekana neza ingene iyo subizwa ry'ibigwanisho kwa bitunze batabifitiye ububasha rigiye kugenda leta rero iratanze ikiringo cy'ukwezi kumwe gusa kugira ngo uwo wese yoba atunze ikigwanisho atagifitiye ububasha ahabwe n'amategeko ngo abe yagisubije aha kandi mwomenya neza ko utazoba aragisubiza canke akagifatanwa ataragisubiza inyuma y'icyo kiringo azohanwa hakurikijwe amategeko ayo nayo akaba ari gufungwa hagati y'imyaka ibiri n'imyaka cumi hamwe no gutanga ihadabu riri hagati y'ibihumbi 100,000,000 to 5,000,000 ni ukubakebura rero kugira ngo nihagire uzokwicuza ngo iyo menya tuboneye mbere no kumenyesha ko n'uzogerageza kunyegeza icyo kigwanisho atunze atazobishobora kuko abajejwe umutekano bararonkejwe uburyo bw'ibikoresho vya none hamwe n'inyigisho bijanye ku buryo atakigwanisho na kimwe kitazotogwa ibyegeranyo vy'amatohuza y'umugutungane biramaze kugaragaza ko hariho kandi na bamwe mu boshigikiye amahoro n'umutekano kandi bikaba byarimo mu birimo yabo ya misi yose usanga aribo bafatanywe itonga bariko baratoteza abandi mu kubaka ubuzima canke bakabakorera ayandi mabi abo nabo nyene naho bari kurushi tugiye kubavira hasi kuko ntaho bataniye n'inkozi z'ibibi n'abicanyi ibyo navyo bihano n'amategeko mpana vyaha turashima ko abatari bake muri abo bamaze gufatwa byo tubasabye kandi gukomeza ya makomite y'umutekano ahuri kimwe na bose ku mitumba yose y'u Burundi abarongoye imitumba bame bitwararika gukoresha neza kandi imisi yose cha gitabo cy'ingenzi bamustaneri nabo bame bakurikiranye ko cyandikwamwo abagendeye komine mu mvo izarizo zose baheze bashikirizwe abajeje umutekano kugira ngo babasuzume neza abatwara abantu n'ibintu bazofatwa batwaye inkozi z'ibibi n'ibigwanisho bahanwe guhera ubu n'amategeko ahasha abafatanywe ibigwanisho n'amamodoka afatigwe ingingo ruhasha harimo no kwakwa uruhusha rwo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi ku bashoferi bizogaragara ko babifisemo uruhara kubijanye nabafatiwe mu migumuko yabereye mu karitsi ya mwamwe yo mu gisagara cha Bujumbura hamwe mbere nabafashe ibigwanisho bagashaka gutembagaza ubutegetsi babonye bibataye kuwa amazi bakiha intumbero yo kugandagura abene igihugu turasavye ubutungane gukora n'ingoga kugira ngo abadafise ikibagira bari kugwe boye kuvundira mu munyororo kandi atacho bazira twisunze ko hariho n'abavyeyi bashikirije mu manama y'abajejwe ntwaro n'umutekano ko abana babo batawe mu rudubi n'abasesa kuyoze twisunze kandi ko hariho bamwe mu gwaruka gwafashwe bagaragaje ko basavye ikigongwe ubutungane wejeje kugaragaza uruhara rw'umwe wese leta isavye ubutungane guca barekura ugwaruka wakwegewe muri ako kajagari k'imigumuko abagirwa n'ubisha bukabije iyo ngingo ntiberekeye ubutungane bumaze gushira ahabona imanza zaciwe dusavye ko hoca hajaho umugwi wiheza abakwiye kugirirwa ikigongwe kandi bagisavye maze utange ico bashitse ko burindwi mu kiringo c'ukwezi twagomba kandi twizeze abo bose bafashwe ko atanumwe azorenganywa muri izo manza abana batawe mu rudubi bakabaha ibigwanisho n'ibyabira mutwe ngo baje mu bwicanyi leta ifatanije n'amashirahamwe mpuza makungu igiye kubashikiriza imiryango kugira ibahe inyigisho ibasubize ya ndero yo kuziko
reka dukubitire mu Rwanda mu cegeranyo casohowe n'umuryango rwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda kirerekana neza ko ruswa mu itangazamakuru mu Rwanda ifata ikibanza kinini ubukene bwinshi mu itangazamakuru bifata umwanya wa mbere mu bituma urwo ruswa harabavuga ko leta idakora ibikwiye ngo iduze ubwo rwego rw'itangazamakuru nk'uko yita ku zindi nzego Ninguru ya sumta kaboyi.
Ubushakashatsi bwasohowe kuri wa gatatu ababukoze berekana ko abanyamakuru bo mu Rwanda babajijwe abagera kuri 35 n'ibice 5% bemeye ko bahawe amafaranga ngo batangaze inkuru abari 39% bavuze ko bahawe impano zitandukanye ngo batangaze inkuru Ruswa itamenyerewe ishingiye ku gitsina nayo yavuzwe ko yageze muri uru rwego rw'itangazamakuru ababajijwe bagera kuri 43.9% bemeza ko iyi ruswa ihari iyi ngo yiganje mu banyamakuru bakora iby'imyidagaduro n'abayobozi b'itangazamakuru batanga akazi basabye iyo ruswa cyangwa bakayisaba bashaka gutanga misiyo zijya hanze y'igihugu abanyamakuru bwabo ntibahakana ko ruswa ibavugwaho ihari
icya mbere cyo ni giye wenda bari gukurikirana inkuru hanyuma babandi bari gukurikiranwa bakabona ko iyo nkuru nishyirwa hanze bishobora kubateza ikibazo bagahitamo kuba bagira ibyo batanga kugira ngo ya nkuru inikwe
noneho bwa buzima abayemo bukaba bwatuma umuntu ashobora kumuha amafaranga kumukangisha amafaranga ayo mafaranga atayatera umugongo bitewe nuko yakeneye cyane ntabwo waba waburaye ngo uje mu nama nibatanga amafaranga banakugaburiye ushidikanye kuyafata executive w'akagari yabaye executive nyuma y'imyaka 3 ashobora kuba yakubaka inzu umunyamakuru amara imyaka 20 atakwigurira karina ya miliyoni 3
Umuyobozi wa Transparency International Rwanda Madame Ingabire Marie Makire avuga ko imibare y'abanyamakuru barya ruswa ihangayikishije cyane.
Icyambere itangazamakuru nibyo ryakashyize ruswa hagaragara. Rikayivuga rikayamagana rikanatunga gatoki. Iyo rimaze kujyamo ibyo ngibyo ntibizabikora. Ikindi n'abantu baruswa ubundi abarya ruswa bakagombye kuba babatinya itangazamakuru cyane. Ngo ritabamenya iyo rero wamaze nawe kuba umwe mu bayaka cyangwa bayakira urumva ko icyo gihe rero ntabwo igihugu kihungukira uko cyagombaga.
Ingabire asanga Leta y'u Rwanda na buri wese bakwiye kumva ko iterambere ry'itangazamakuru ribareba byaba ngombwa mu ngengo y'imari ya buri mwaka Leta ikagenda ikifashisha ibitangazamakuru.
Icyo twebwe turi gusaba ni ukugira ngo Leta ive ku baterankunga bonyine amafaranga atangwa n'abaterankunga ijye ku rwego rwo gushyira muri mu ngengo y'igihugu kuvuga ngo pourcentage niba ari 5% 10% niba ari angahe 10% ariko agenewe kubaka itangazamakuru. Kubaka itangazamakuru mvuga ntabwo ari ayo guha Thai Media Council guha RMC guha nde oya ndavuga yo guha ibitangazamakuru nyirizina.
Kuri Professor Shyaka Anastasie umuyobozi w'ikigo gishinzwe imiyoborere mu Rwanda ari nawe ufite kurebera itangazamakuru wavuga ko ibitangazamakuru bwabyo ari byo byagateye intambwe ya mbere mu kureba ikibuze ngo uyu mwuga utungane ko ariko atakwemeza ko Leta izashora amafaranga mu binyamakuru byigenga byashyizweho na ba nyirabyo bategereje inyungu.
Tugiye gusobanura ko mu itangazamakuru harimo ruswa kubera ko bahembwa make cyaba ari ikibazo gikomeye. Mwari mukwiye kureba ibyavuye mu bushakashatsi mukabisesengura nta marangamutima. Leta te ibyishinzwe ifite n'ubufasha itanga ababivuga ariko babanze banambwire niba bazi nayo Leta ishyiramo ubu ngubu kwa ngana umuntu azashyiraho ikinyamakuru cye uzashyiraho ubukwere mu gihe kuvuga ngo Leta biraterwa n'uko Leta baha amafaranga. Niba Leta igiye gutegaho ko itangazamakuru ryigenga naryo rigiye kuryahawe ubwisanzure rikorera amafaranga rikora kugira ngo ryunguke kuko nicyo twese tugamije ariko umva namwe mwihunga akazi kuko harimo akazi ko kuganiraho nk'abanyamakuru.
Iki cyegeranyo kivuga ko mu bitangazamakuru byandika ari byo bizi imbere mu kumungwa na ruswa kurusha ibindi aho byihariye 49.7%. Radio ni ikurikiraho ikagira 42.5%. Babarya ba ruswa naho televiziyo ikagira 19.8%. Mu gihe ibitangazamakuru byo kuri internet birya ruswa biri ku kigero cya 29.9%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda kandi Sentare Nkuru yategetse ubushikiranganje bw'ubutungane kurwitaho kugira ngo isobanure ibibazo by'amafaranga aburanira mu Gesera Leon yagirizwe icaha ca genocide. Maitre Rudakenwa yarahagaritse ako kazi mu gihe cyose atazoba arabona ayo mafaranga nk'uko yamenyesheje Sentare. Eric Bagirubusa araduha ibisobanuro bindi kuri iyo nkuru.
Inzitizi ya Maitre Jean-Félix Rudakenwa wunganira Leo Mugesera ko atazongera kumwunganira atarabona amafaranga yo kumufasha mu rubanza niyo yateye urukiko kwiherera ibona kubifataho icyemezo. Kuri uyu wa kabiri urukiko rwagejeje ku baburanyi bombi baruwa y'umwunganizi wa Mugesera imenyesha ko igihe cyose Minisiteri y'Ubutabera itaratanga amafaranga yo kumufasha mu rubanza atazongera kugaragara mu cyumba kiburanisha yunganiye Leo Mugesera. N'inzitizi y'ubushinjacyaha buvuga ko itagombye kubigarura impaka mu cyumba kiburanisha kuko itari nshya buyifata nk'impamvu uyu munyamategeko yahimbye igamije kudindiza urubanza. Ubushinjacyaha bwifashishije amabaruwa ya Minisiteri y'Ubutabera bugaragaza ko Leo Mugesera n'umwunganizi we banze kuzuza ibisabwa batishoboye ngo babone ubufasha. Bukanzura busaba ko Leo Mugesera yahitamo gukomeza kwiyishyurira umwavoka cyangwa kiburanira bitaba ibyo urubanza rugakomeza adahari cyangwa haracecetse. Ibyo urukiko rwabisuzumye rwanzura ko kuba Leo Mugesera koko n'umunyamategeko we Jean-Félix Rudakemwa baranze kuzuza impapuro zisaba ubufasha bisobanuye ko ntabwo bari bakeneye. Umucamanza avuga ko iyi ngingo yakunze kuzamurwa n'uruhande rw'uregwa kuva mu ntangiriro z'urubanza n'amagingo ayikanafatwaho ibyemezo kandi ari nako ikomeza kudindiza urubanza. Ariko kubw'inyungu z'ubutabera bwa Antoine Muhimukuri y'inteko y'abacamanza baburanisha urubanza yategetse ko Minisiteri y'Ubutabera itungwa gatoki n'uruhande rw'uregwa izaza gusobanura iby'aya mafaranga. Umucamanza kandi yategetse ko Maitre Jean-Félix Rudakemwa nayo wamenyesheje urukiko abinyujije mu nyandiko ko atazongera kugaragara mu rubanza atarabona ayo mafaranga umunsi Minisiteri y'Ubutabera izabihari n'abagomba kuzaba hari. Uku gutumiza ministeri y'ubutabera muri uru rubanza birasubiza ibyifuzo bya Leo Mugesera wakunze kubisaba umucamanza. Ubwo Maître Jean-Félix Rudakemwa aheruka kugaragara mu cyumba kiburanisha yunganiye Leo Mugesera, uwo yunganira yabwiye umucamanza ko babuze n'amafaranga yo kugura impapuro zo gutegura imyanzuro ya nyuma y'urubanza kandi ko bakomanze mu nzego zibifitiye ububasha zose nihagira icyo bitanga. Iki kibazo cy'ubushobozi mu manza sumwihariko mu rubanza rwa Leo Mugesera, ahubwo kirazamuka umunsi ku wundi cyane muri izi manza za genocide zaboherejwe ku ranira mu Rwanda. Aha twibutse ko Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Jean Baptiste Niyibizi bananiranywe na ministeri y'ubutabera ku kiguzi cy'urubanza bunganiraga mu Pasteur Jean uw'inkindi woherejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Kuva ubwo Pasteur Jean uw'inkindi ntaremera abanyamategeko urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko rumugenera. Iki kibazo kandi kiri mu rubanza rwa Bwana Bernard Munyagishare nawe waturutse ya Arusha ndetse na Emmanuel Mbarushimana waje kuburana naturutse mu gihugu cya Denmark. Ibi bishobora kumvikana mu matwi yamamwe nkaho leta y'u Rwanda idashoboye kwakiriza imanza z'abakurikiranyweho ibyaha bya genocide, ariko yikomeje gushimangira ko ibifitiye ububasha mu buryo budasubirwaho. Urubanza rwa Leo Mugesera ruri gusatira ku musozo rumaze imyaka 3 n'iminsi 13, ubushinjacyaha bwarangije uruhare rwabwo rwo kumushinja no kumusabira igihano cyo gufungwa burundu igihe ibyaha umushinja bya Muhama. Ku ruhande rwa Leo Mugesera ntaratanga urutonde rw'abatanga buhamya bamushinjura, ariko yabwiye umucamanza ko afite abasaga ijana bari hirya no hino ku isi ku bushobozi bwamubereye ikibuza cyo kubageraho. Hari hatahiwe uruhande ruregwa ngo rwanzure bwa nyuma ruvuge no ku gihano rwasabiwe cy'igifungo cya burundu, ariko ubwo havutse inzitizi z'amafaranga byumvikana ko igihe urukiko rwari rwihaye cy'iminsi 5 kitacyubahirijwe. Iyi nzobere mu by'indimi Leo Mugesera w'imyaka 64 y'amavuko Canada yamwohereje kuburanira mu Rwanda mu mwaka wa 2012 araburana n'ubushinjacyaha ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya genocide n'ibyaha bikomoka ku mbwirwa ruhame yavugiye ku kabaya mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi muri 92. Ubushinjacyaha buhagaze ku kuba yararivuza agambiriye gukangurira abahutu kurimbura abatutsi. Ubwiregura n'ababwikoma ko buryumva bukarisobanura uko bwishakiye bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha kandi ko buri murigesha nk'ikimenyetso kitari umwimerere. Iburanisha ritahari ku itariki y'eshanu z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka. Ekabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Nshuti mwese mwaduteze amatwi, mu kanya turasozera ibiganiro byacu muri kano gatondo, ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije mu kanya. Aloyse.
Muri Burkina Faso leta imfata kibanzi iriko iragerageza kugondoza General Gilbert Diengere ubu yahungiye mu buserukizi bw'igihugu kitaramenyekana ngo yishikane ku butegetsi. Abamenyesha makuru bitorokanizo ry'amakuru Reuters bavuga ko ashobora kuba yahungiye mu buserukizi bwa Vaticano aho muri ico gihugu. Muri Siria, sekretari wa Leta Zunze za Amerika ajeje kwivuna abansi Ash Carter yamenyesheje ku wa gatatu ko ibitero by'indege Burusiya bwagavye muri Siria bitoba byari bitumbereye abagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamiste. Muri ibyo bitero vya mbere ku ntara ya Homs, Uburusiya bwamenyesheje ko intumbero yabwo kwari gutera abagwanyi ba leta ya Islamiste bari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Bashar al-Assad asanzwe acuditse n'igihugu cy'u Burusiya. Muri Afghanistan, indege z'ingwano za Leta Zunze za Amerika zirabandanya gufasha igisoda cya Afghanistan mu rugamba zirimwo zo kurwanya yo gufata igisagara cya Kunduz abagwanyi b'abatalibani bigaruriye mu ndwi irangiye. Ku munsi wa kabiri, indege z'ingwano za Amerika zakoze ibitero bibiri kugira ngo ziremeshe ingabo za Afghanistan zariko ziragwana n'abatalibani bagwanya leta ya Afghanistan.
Cyuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twateguriye muri kino gitondo bigaruke ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Elvin Sangano yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Alfonso Ndayikengurukiye. Amakuru avugwa hirya no hino mwashikirijwe na Aloyse Bwirimana. Mwakoze gutega amatwi. Ku mugoroba naho nyine turabashikiriza amakuru n'ibindi biganiro by'iradio ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza, murakoze. Thank you.
been listening to news and information in Kirundi.